ahangaha mu soko umuntu yaza yari rafatiri yangingo kuriya amerewe neza ntabwo azi amagorwa abantu bo ngaha hanze bagowe aha hanze hari ubukene
barabandi badushira turonderera ubuzima
iyo ni myidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko kandi ariho hari habatunze n'imiryango yabo ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi ibicishije muri meri ya Bujumbura itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimi Hatungimana kugenekerezo rya 2022 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka rigatangura gushirwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 2024 abahagaritswe nabahora badandariza ibintu byo kujya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baje kwihereza abahora bakorera twavuganye uko niko batwiganiye
twa byakeneza cyane natwe twasanga dukoranga hanya aho tusoko nkuru ya Bujumbura twashino hari hadutunze niho twakora karasiyo k'abana
none aba bana bade ntaje guhangayika ngaha samara kujya mu isoko nkuru
aba bakenyezi twayaze nabo basigura ko bari batunze imiryango yabo abana bakiga kuri ubu bakabona ko ari kubavuna amaboko
bakatubwira ko akazi kabuze dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere turakirondera bakatuvuna amaboko batureke twihangayikire naho batatubuza n'inzara yonyine izatwireme
banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umunwa wose uronka ibyujya umufuko wose uronka amafaranga bariko bayiburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
ngiye ngaha nkaronka ibyo bitanu ntegerezwa kujya bibiri ibindi bibiri nkabibika
ku gihugu cyene bumwe bubi ikira kibiharage kigeza ku 400 ikira cy'umuceri 500 ni benshi bahejeje amashuri babuze akazi bari ngaha mu ibarabara
ikindi bavuga nuko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari gucibereka handi baja gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akaba tahandi bafiseho kuja
iyo biba byiza bakaduteguza hano kwezi kumwe cy'amezi abiri ama twingo yandi ko twondera dukorera
abuvye no kuri natugiriye kigongo araba handi yo dushira du
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye haho zisoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru c'amamodoka yunguruza abantu n'ibintu baje hijya no hino mu makaritie agize igisagara ca Bujumbura hari kandi n'amamangazina hakikije ibyo bindi bihakoregwa na ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwarishira hamwe Oricomo akaba ari no mubakurikiranira hafi kibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari gikorwa na kimwe gikoregwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
inyishu nyayo niyo gukubura isoko niyo nyishu ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu urazi ibintu nk'ibyo ingaruka mbi nshatse kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe cyo sibo bonye rero nibakora abantu batarazutse
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko icari gikwiye ari kwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakubugwa mu gukingira ubuzima bw'abantu ku kibazo cyabo bahora bahadandariza birukanywe Rufyiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye aho zisoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse ryerekana ko ari ikibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike gibonekeza muri ibyo bibanza abategerezwa gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajeje ibibazo by'umutekano mu sitaneri wa komine Mukaza ubujeje igipolisi mu gisagara cya Bujumbura hamwe n'ubujeje uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara twobibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera ku igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushika bakaba tabikorwa byo kuryubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriyeyo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali.